kuri wa kabiri ikigobert cyahimbaje umunsi wahari umutanga kwari mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ikivugo cyabo kigira giti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushigikire iterambere ry'igihugu ikigobert cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo kuva icyo gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'icyo kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bibagahore Jean Claude Manirakiza
dufatiye nko ku mwimbo ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cha leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163 amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana muri nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata ya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none
ariko umushikanganje yukigaga cha leta ntiyishimiye uko abakozi ba Robert bakora mu kwinjiriza igihugu Odas Nyonzima
mu gushiraho ubuhinga bwo gusohora facture electronique kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza usanga bafite igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kwa makuru ariko bakoresheje ijya facture electronique uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byaziza guca bivaho mayo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushira mu ngiro ingingo yo gukoresha iyo mashini usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge
mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije
ubusuma buca ku mipaka haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bari amakori make haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyangwa bagasubiza yarenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarirekewe n'abakozi b'ikigo OBR twabagabishe rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kugwanya ngo rusuma
eka na president Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo OBR kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu mu mpera twa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe muco yise urugamba rwo kunagura ubutunzi yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori aha yari bugarama bwa Muranza
statistique zerekana yuko emarkasyo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi ni miliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari miliyoni 200 gusa mbwira icyo gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imoriyaridi umuvango turakenye be murazi yuko banki mondiali na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira murazi kwagirizwa ko ari wewe urya ibiturire ko ari wewe ufroda amadolari tuzotera imbere gute naye ntimuri ubutegetsi bw'igihugu gaha mwese aha muri shatse ubugira ntibiheze tupfe ngaha twese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire sinergi kujya bari kwagira sinergi mu manza z'abafrode iperereza ribirabe hose abo bajeze bose bakora bakurikira mwese atari bavuyemo
mani yakiza tuwari kigobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza kori atari birori gusa ahubwo ufite intumbero ikomeye
n'akaryo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku njuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku 2728 ukwezi kwa 11 guheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari bereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira ubwihaye ryo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 yateye akama afashe Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.